imwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi kuri umugoroba w'umunsi w'Imana tariki 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2017. Muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi w'Imana tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'urwaruka, ni mu kiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Turaganira n'umugwi witwa Shemeza Music Ministry w'Ibujumbura mu Burundi. Uwo mugwi ugizwe hanini n'urwaruka rwimirije kurangura ibikorwa byo kuremesha no kugarukira imiryango muri site ya yabo imvura yononeye izabo igitaza, kumwe n'abatifise muri iki gihe muri ako karere nyene. Ni muri iki gihe kandi bariko barashimira Imana kuvyo yabashoboje muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017. Ubwo rwaruka rero rwo muri Music Ministry ya Shemeza bahamagarira ababishoboye bose kuzokwifatanya nabo muri icyo gikorwa kizoba mu ndwiza itariki 16 z'uku kwezi kwa 12. Nibo tugiye kuganira nabo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Tubahaye ikaze mwese, mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikije ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga kuri no saha nkuko twabibabwiye muri studio indwi Washington DC kuri no munsi w'Imana muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo n'ubuzima bw'urwaruka, aho tugiye kuganira n'umugwi w'abaririmbyi bo mu mugwi witwa Shemeza Music Ministry ugizwe hanini n'urwaruka rw'abakristu witeguriye ku nshuro igira 8 kugira igikorwa cyo kugirira neza abandi. Icyo gikorwa cyiswe umurya w'ivyizigiro, ni igikorwa bazokora mu kuzogendera bakavura bakongera bakanaha agakemanyi ko kurangiza umwaka neza abanyagihugu batishoboye. Bazobikorera abanyagihugu baba muri site y'Igitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Uwo mugwi ugwaruka uri kumwe n'abakozi b'Imana bo kwishengero ryo mu gisagara cha Bujumbura rya Life Center. Bazoba kandi baherekejwe n'umugwi w'abaganga 30. Abo baganga zoba baherekeje ugwaruka mu kuvura abanyagihugu bo muri ako gace k'Igitaza ku mugwa mu ntara ya Rumonge. Ibyo bikorwa bizoba mu mpera y'indwiza ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12. Umugwi Shemeza Music Ministry uhamagarira ababishoboye bose kuzokwifatanya nabo muri ico gikorwa cyo kwibuka abantu babayeho mu buzima butari bwiza. Bavuga ko bazoba kandi bagiye gushimira Imana kuvyo yabashoboje muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017. Nibo rero twatumye mu kiganiro cy'uyu munsi. Turi kumwe na Jean-Claude Mbonimpaye. Jean-Claude Mbonimpaye akaba yari uwajejwe ibikorwa gutegura uwo munsi, gutegura n'ibikorwa bijanye n'uwo munsi bazoja kugendera abanyagihugu muri ako karere mu ntara ya Rumonge. Turi kumwe rero na Jean-Claude. Ndabibutse kandi ya nimero mushobora kuduhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramo ni 1-2-0-2-4-4-1 icenda icenda gatatu rimwe. Huko twabwiye rero twatumiye umuhuza bikogwa w'iryo shirahamwe Shemeza Ministry ni Jean-Claude Mbonimpaye. Jean-Claude urahura komeye kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Ego murakoze cyane ndakomeye. Murakoze.
Ego umusubi imana ari kugenda neza ngaho ibijumbura.
Ego ari kugenda neza. Akazuba kararenze, akavura kariko karagwa. Hari klima nziza n'ukuri bimeze neza mu Bujumbura kabisa.
Ni byiza cyane. Jean-Claude, utangura ukatubwira abo banyagihugu mugiye kuzogendera umugwi wanyu, utangura ukatwibutsa ku batabyibuka cyangwa ku batabizi abo banyagihugu mugiye kugendera, ibibazo byabashikiye n'ibihe neza na neza uko kuntu imvura yasenyaguye ingo zabo.
Ego murakoze cyane abanyagihugu nabo muri site ya Gitaza. Haciye imyaka ibiri irenga abanyagihugu haguye imvura ihitana amazu yabo, ntibaba bakiba mu ngo zabo. Hanyuma ubu unye tuvugana bari mu mahema muri site ya Gitaza, niho bari mperukayo na manda yo kubaraba. Niho baba. Hanyuma ubuzima bwabo ntibworoshye kuko urazi iyo umuntu avuye mu rugo rwiwe n'imiryango bakisanga ahantu mu mahema ntibiba byoroshye na gatonya. Ego
muri iki gihe none abandi uretse mwebwe abandi bariko barabafasha ni bande? Ayandi mashirahamwe yo bari mu bikorwa byo kubafasha aho bari muri ayo mahema ni bande?
Okay, je ntabeshinzi mbwa bicyonzi cyoco nuko amahema yabo gemperuka yo nabonye atandukanye n'ayandi mahema nkunda kubona. Na mahema byofuma gato saya mahema tugura mu isoko. Na mahema nabonye kuri Rouge yo muri Chine. Nibaza ko nabo babafashije hanyuma abakunda kubashikako nta byinshi nzi. Ariko icyo cyo nuko ntibameze nabi cyane ngo n'abantu ngo barimo gupfa n'inzara cyane. N'abantu baryohewe banezerewe kandi ubona yuko biteguye kutwakira kuri umunsi wa gatandatu uza.
Ni byiza cyane. Turumva ko muzoba kandi muherekejwe n'abaganga bazoba bagiye kubafasha kubavura. Abo baganga mukorana mute nabo muri heshiramo cyangwa ibihe bitaro?
Okay, n'abaganga na nishyirahamwe ry'aba docteur baba Kristo bagiye hamwe. Bagira ishyirahamwe ryo kuza barafasha. Ni ibikorwa bamenyereye cyane, bahora bagira n'amaka nka ruguru baheruka igitega mu mihe iminsi itatu. Bakagenda bakavura abanyagihugu. Rero n'abaganga babimenyereye cyane bazoba bari kumwe kandi na bamwe babafasha. Bana baganga baba batarahe bajya bari mu mastage kuri universite nabo bazoba bari kumwe kugira ngo babafashe icyo gikorwa. Hanyuma ngigwa ku gikorwa cy'abaganga kizotangura kuva saa mbiri ya gatondo. Bazozinduka kugira ngo baronke umwanya wo kubana n'abanyagihugu babumvirize barabe ubundi bazovura indwara. Izi ndwara zisanzwe zidasaba amateste singe no bivuga mu Kirundi bidasaba ibintu bidasaba ama laboratoire akomakomeye. Nizo bazovura ariko barafite n'umugambi yuko mu makonsultation bazogira cyane kubaza abagwayi ibyo bagwaye yuko basanze ari ibintu bashobora kubafashamwo mu nyuma uko bashoboye nibaza yuko bazobafasha.
Ego tusubire inyuma gato, muri iyo site hari nk'abantu nkabangahe?
Ego urakoze cyane. Muri iyo site iri muri nkuko wabivuze ni muri province ya Rumonge, komine Muhuta, zone ya Gitaza. Ni ku birometero 27 uvuye Bujumbura. Hanyuma igizwe n'imiryango 183. Muri iyo miryango rero nkuko ikiganiro cyacu kibanda cyane kugwaruka, abana n'ugwaruka ni benshi kurusha abagabo n'abakenyezi. Abana baba gushika ku myaka 15 baba 570. hanyuma abagabo ni 183 abakenyezi nabo ni 176 urumva rero yuko ico gikorwa ubiravye nuko abana n'ugwaruka ni nk'inshuro zibiri zirenga ku bakuze mu bantu baba muri iyo site ya Gitaza. Ikindi naco nuko abana batonya barimo munsi y'imyaka 5 ni benshi cyane, biraboneka yuko bibaruka cyane barafika amajana 4
amajana 4 yose kuri 570 baba bugwaruka bararenga igice bari munsi y'imyaka 5
oya abari munsi y'imyaka 5 bashika 400
umvuze nti kuri ye bajya kubana amajana 570 twari twumvise ni benshi cyane none uretse icyo gikorwa cy'abaganga bazaba bagiye kuvura ubundi yo mugiye mu bikorwa nk'ibi ibindi bikorwa mukora ni nk'ibi
okay ibikorwa dukora ahanini nibaza yuko ikorwa cya mbere ni gutwara uwo mutima w'urukundo umutima yuko twabiyumviriye tujye kubashikako kenshi gihe nama mvuga burya nimba hari ikintu kizimba muri nosi yacu n'umwanya kubona umuntu w'i Bujumbura n'ingene ibikorwa bisigaye byinshi Bujumbura kurondera ubuzima buzimbye kubona umuntu ashobora kuvuga ati nzova muhira saa 2 y'agatondo subiri muhira nka saa moya y'ijoro cyangwa nka saa 12 agatanga uwo munsi wose ni ikintu gikomeye cyane kandi tuzoba twaba abantu bashika 200 urumva yuko tuzogenda turi benshi rero ikintu cya mbere tubashyira ni uwo mutima w'urukundo no kubaremesha yuko muri ayo mahema yuko siho bazokwama uko bimeze siko bizokwama biri burya sibuno niko basogokuru bacu bavuga hamwe ubwa kabiri naho tubashyira ijambo ry'ibyizigiro nk'uko icyo gikorwa cyitwa umujya w'ibyizigiro turagenda tukabashyira iryo jambo ry'ibyizigiro aho tubibutsa yuko hariho Imana ibakunda kandi ibafikiye imigambi myiza hanyuma ikindi nacyo ni uko turafata umwanya ukwiye wo guhimbaza dushima Imana nukuri nk'uko wabivuze uyu mujya ugira inshuro y'umunani nagomanda kubwira yuko iyo tugiye aho hantu abantu bari mu mahema baba bahuye n'ibibazo urashobora gutangara iyo ubonye ingene batamba ingene bahimbaza Imana ingene baba baryohewe nukuri biba ari ibintu biryoshye cyane rero turafata umwanya nabo tugatambira Imana tukaba twabashyiriye umuziki tugaririmbira hamwe hanyuma icya gatatu nacyo tuba tubashyiriye agakemanyi muri ako gakemanyi rero kaba kagizwe n'impuzu ibifungurwa cyangwa ibyo kurya hama tukabashyira n'ibirato nabyo tuzoba tubifise nk'ibirato by'abana nibyo ahanini cyane tuzobashyira rero muri make ubwo rugendo rwacu zuba rugizwe n'ibintu bishika 4 nyamukuru nk'uko wavuze abaganga ijambo ry'ibyizigiro no guhimbaza no gutazira Imana tuyishimira ingene dushitse mu mpera z'umwaka yaratuzigamye hamwe no gutanga agakemanyi k'ibyo bintu nari mpejeje kuvuga muri make ibyo nibyo bikorwa biba bidutwaye kugira ngo dushike kuri abo bantu
muri icyo gikorwa musanzwe mukora kwishingira iwanyu muri iyo ministere shemeza music ministry hari uturirimbo twinshi mukunze kuririmba kamwe muri two turakazi kitwa mpore mama reka
mpore mama yego
uraza kutubwira kaje bijanye n'aka karirimbo ariko ndibaza ko twogahera ko tukakumviriza mu guhoza abo bari muri iyo
urakoze cyane
yego
I couldn't you must be DJ Burata Ichino Chose numanya wacho uyu musamarira ejo ni mundu ubiri joro namurango namunu hapi yogutaba Wamanu kumba lakazoka Uchuri nimba niondiriko Mkobi meze, mkobi izo kwa mabi Ujasibu no kumura I must teach it. It's your Kuburi dunia para babi sela Kuburi chuo wikingi zimbeo Esu kwitwe muzi mungi uchawe Kava munga warufi sahuba More, mama, more, 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 mama, more, 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 mama, more, 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 mama, more. Ariko ningana Yo musi pije Nejo burata
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo karirimbwe n'umuririmbyi Apollinaire Habonimana kuri Life Center ni Shemeza Music Ministry turi kumwe nabo umugwi ugizwe ahanini n'ugwaruka rw'abakristo witeguriye kunshurigira umunani kugira igikorwa cyo kugarukira no kugirira neza abatifise abatishoboye babaye mu masite igitaza muri commune Muhuta mu ntara ya Rumonge abanyagihugu bakaba baragize ibyago by'uku tingo zabo kubera imvura nyinshi yasenyaguye amazu yabo turi kumwe rero ku murongo numwe mu bagize iyo ministere ico gikogwa twatumiye umuhuza bikogwa w'iryo shirahamwe w'iyo mugwi Shemeza Ministry turi kumwe na Jean-Claude Mbonimpaye ariko aratubwira bijanye n'ico gikogwa mu mugwi wabo ugizwe hani n'ugwaruka bazoba barimwo mu ndwiza Jean-Claude turumva ko ko karirimbo karirimbwe na Apollinaire muri kumwe muri iki gikogwa nawe nyene muzaba muri kumwe mu gushimira Imana no gutaza gutazina
Ego tuzoba turi kumwe wewe amaze n'indwi zibiri agendayo kubonana na cyane cyane iki gikorwa turakunda kugikorana n'abashengero kuko nashaka kuvuga gatonya burya umuntu je ikintu nemera kandi nibaza yuko ari cyo nuko burya umuntu nicyo yemera mu gifaransa la foi kijya kintu yemera kuko bivanye n'icyo wemera icyo wemera n'icyo kigukoresha wemera Imana ukimatanya nayo ukora ibyayo hanyuma wemera ikindi tutari imana nico niho usanga abantu bakora ibibi rero turakunda gukorana cyane n'amashengero iyo tugiye akarere tuba tugiyemo kuko tuba dushaka yuko abarongozi b'amashengero bagera mu mashengero yabo bakabwira urwaruka cyangwa abo barongoye yuko hari ibyizigiro biva ku mana rero Apollinaire na Amazimisi ari yaja yinjugira kabiri yabonanye n'abarongozi b'amashengero mu ndwi yahera yabonanye n'abaririmbyi kugira ngo twitegurire neza abasigurire umutima w'iki gikorwa kizoba kidutwaye umva Apollinaire ni hazoba ari n'umurongozi wa Shemeza Music Ministry niwe yanayitanguje umva abanyagitaza batwumva n'abashaka kuduherekeza tuzoba turi kumwe nawe hajya mu gitaza
ni byiza cyane
yego
nkuko mubizi kino ni ikiganiro cy'ijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika turumva ko mwifuza ko abantu bazo kwifatanya namwe reka tuje ku murongo twumve ibyiyumviro by'abanywanyi bishwe rya Amerika duhere kuwitwa Teusi wiriwe neza Teusi muraho urakomeye
turaho turashimira Imana tumanze gushimira akaryo mwahaye uwo mugwi wa Shemeza turawukunda twese mu Rwanda ndikirehe mu Rwanda icyo gikorwa bateguye ni cyiza cyo gufasha abagera mu n'ibyo bibazo ariko ndashaka uwo muntu mwatumiye mwibarize tumaze kumwisi kumva igihugu cy'u Burundi kiri mu matati y'iby'umutekano na politiki nashaka kubisabira ko bishobote bazakora turu yo guhamagarira abapolitisiye b'abarundi kugarura amahoro mu Burundi ibikorwa byiza by'amahoro nibyo ariko burya ntiwabikora hatari amahoro nashaka kubisabira kuzakora nkaturi mu Burundi yo guhamagarira abanyapolitike kumvikane ku ntati za politike ntabwo wakorera ibikorwa byiza ahatari amahoro niyo wabikoreje byakongera bigasenywa n'inyangwa birama nicyo nashakaga kubabwira kandi ndabashimiye bafite igikorwa cyiza Imana kibafashemo murakoze cyane
murakoze cyane Teusi kuri icyo cyiyumviro tubandanye ku murongo twakire n'uwitwa Innocent urahura komeye kibazo cyane cyumviro
yego yitwaje n'ishyeze ntango yo gushyira ingo ne bihuguriye ishuko cyo gikorwa cyo gufasha abantu ama cyane nabo baganga bazojana kuvura abagwaye cyane gutanga imiti abantu cyambaza neza gukeneye guterera nk'akantu kugira natwe tuzo kwifatanya nabo tukajyana hehe cyangwa twabasanga hehe cyangwa ugatora hehe kugira natwe twifatanye nabo kugira tubafashe umutima w'urukundo kubera natwe turakunda gufasha abantu benshi iyo bari nko mu ngorane cyangwa iyo bari yagize nk'ikibazo turakunda kubafasha abantu bashaka mbwere nk'ahantu uwo musanga tukamuha kagafasha cyangwa aho yogatora kugira nacyo kubagarukira ko kuko n'abarundi bene wacu bo ngaha mu Burundi
cyumvire cyiza cyane ikibazo cyiza cyane kugira ngo muterere namwe muharonkire umugisha yuvuze ati tu twebwe ufise umugwi cyangwa hari abo mukorana nabo mvuze mushaka kuguterera cyangwa ni kubwawe wenyine
ne n'uterera kubwanje cyashoboye bakambye nk'aho bari cyane yiganeza baroka kugira nanjye nkaterera kuko n'abarundi bari bashya kuko turabonye baravuwe tuzo babigize
byumvikana urakoze cyane Innocent reka tuje ku murongo twakire kandi na Adelin wiriwe neza urakomeye duzijwi alo Adelin uratwumva
ego ndabumva turashima turakomeye
ni byiza cyane
icyo gihe kigashyira hamwe n'ubwigare ari agebe imbabare ni wowe
Egera Adela egera zumuno kuri telefone tukumve neza.
Asebwe gashira hamwe no kuri tsayishima na twebwe naho turimo guhunga. Muri bifasha bene watu bagonza.
Uherereye.
Kobe abate bibino bya politiki ko bogira bakaza hamwe na twebwe tukaraba ingane twako mu guhungiro tukicara nawe watu bagoye mu mahema na twebwe tukaraba ingane ko genda dufashanya.
Ego Adela uherereye mu nkambi yihe Adela?
Ndi ngaha muri Lusenda ne.
Lusenda muri Congo.
Aba umwanyi
nitukumva neza subiramo.
Si nkaba ndi umunywanyi mushasha nk'uyu murongo wanyu no kuri ashimye ngene mpaje kiriye ariko barakora abadakare mashira hamwe.
Ahubwo turagushimiye cyane ko nawe waduteze amatwi kandi ukaba watwakuye kugira ngo uterere nawe.
Kuri tukasaba yuko aho bene cyacaba aba bafasha imbabazi zivowe ngo mushishikaraba abana bahandi n'izindi mpande zose. Kama ikindi twosaba no kusaba abo baharaniye mu nyungu za politiki ko kwicarana bakaza hamwe bakarebaraba inyungu. Abo bakaraba inyungu za bene cyangwa alo
turakumva
hagi kihuko yo kimana ya barundi bamaze gusanda muhaje abundi bwa bishobora kubonde haja kutunzi n'abagangi bo kuri na aspect kwa ndi batwa cyane cyane abandi bo bari aka tukatasa tukita aba tukasanwe cyane cyane
para
bakera mbere omera kibindi bihuko ratanga mu Rwanda Uganda za heta ibindi bihugu byose birateye imbere
hasi
n'ukuri kora bije arundi basaba kingere bokaro
telefone yawe iriko iragorana gato ariko ibyumviro byawe ni ibyumviro byiza cyane tumva uravuga yuko bogerageza kukumvikanisha abanyepolitike kuguhanura abanyepolitike yuko bukorera badakorera inyungu zabo bagakorera abanyagihugu kugira ngo umwegwe muri mu makambi y'impunzi mushobore gutahuka kuko uvuga uti ubutunzi n'abanyagihugu. Turagushimiye cyane Adela, urakoze cyane aho uri Lusenda. Turagushimiye cyane. Katwa karyo Jean-Claude Abishure, Jean-Claude Teusi na Adela basa n'abavuga yuko mwogerageza gukora ibikorwa bijyanye no guhandura ni politiki.
Yego, reka ndabishurire rimwe. Nshimire Teusi na Adela. Hanyuma Teusi yari yavuze yuko twa kwiyumvira tukagira tu yo kugira twamamaza amahoro tuvuga kandi twongere tubwira abanyepolitiki kugira bumvikane. Nashaka kumubwira yuko twebwe aho tugeze turashima cyane, turashima amahoro arahari naho hatabura utuntu tumwe tumwe usanga ducamwo. Nukuri turashima aho tugeze cyane, turabye n'imyaka ibiri heze hari intambwe ishimishije. Hanyuma twebwe nk'abantu twemera Imana, igikorwa cya mbere ni ugusenga. Nagomba kumubwira yuko nk'aho mu gitaza mu byo dukora turasengera igihugu. Ngerageje kugereranya, tuzoba turi nk'aho turiteze nk'abantu bashika nk'ibihumbi hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu. Rero nukuri abo bantu bose wiyumvire bose bashyize umutima hamwe tukaririra Imana tugasengera igihugu cyacu, kandi turazi yuko Imana izotwumva akagira icyo ikoze. Hanyuma abanyepolitike nabo nyine turabasengera, kuko icyo dushoboye cyane ni kubasengera. Hama nabo babare bariko baratwumva, barumva ibyiyumviro by'abantu batandukanye ku isi, kandi nibaza yuko ikibara gishinga nuko Burundi buba mu mahoro. Rero ibiteba birashobora guteba, ariko turazi neza yuko amahoro azogenda sasagara muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. hanyuma Innocent yavuze ku byo guterera yifuza guterera nimba ariko aratwumva yo fata ikaramu nkamuha inimero z'abantu babiri ashobora guhamagara n'abandi bari ku murongo bazumva izo nimero izo nimero zihamagaye naho uvuga aho uri baca bahagusanga ni 79 371 250 reka nsubiremo mu gifaransa 79 371 250 hamwe nimero ya kabiri 79 415 240 ndasubiramo mu gifaransa 79 415 hanyuma 240 hanyuma ibiro bikuru by'ishyirahamwe Rukristo Shemeza Music dukorera muri Rohero ya kabiri Aveni Moso ni Aveni ya OTV bayita Aveni ya Mabisi ajya mu bwiza Aveni Moso nimero 14 Aveni Moso nimero 14 abahuguruye imitsi yose ari intererano cyanke ofise nimba ari ubukeri nimba ari ibiharage nimba ari izo mpuzu cyanke abantu bafise nk'amafarumasi bari kuba bariko baratwumva turakeneye imiti inzoka y'abakuze n'iy'abana imiti ya malariya kuko malariya n'indwara zo inzoka zo mu nda ni izo ndwara hanini cyane ziri hajya ahantu muri yafite ya Gitaza n'ikindi kintu gikomeye nacyo dukeneye ngirwa ko ni ibikoresho by'abigeme n'abamama iyo bari mu butinyanka hariho ibikoresho bisigaye bikogwa ngai Bujumbura ushobora kumesura ukabikoresha kuva ku myaka gushika ku myaka 3 kandi turazi neza yuko hariho indwara nyinshi cyane ziva mu gukoresha ibintu bitameze neza yaba mama bari mu butsinyanka cyangwa yabigeme nabo nyine twashaka kubafasha tubashyira ibyo bikoresho babikoreshe kuko byo biramesurwa ukaguma ubikoresha kenshi nabo nababwiye yuko aba mama bashika cyangwa abakenyezi 176 abariko baratwumva babishoboye turonse ibyo bikoresho kame kagugwa 10,000 nukuri ibyo babwiza cyane turonse bwinshi kugira ngo nabo bakenyezi baze bahimbaze Noeli bafise ibyo bikoresho bimeze neza yego
birumvikana cyane murakoze cyane rwose amakuru menshi mutanze twizere ko bazanditse izo nimero babahaye kugira ngo bashe guterera no mu kanya kari imbere tusozere ikiganiro turasubira tuzibibutse tubandanye ku murongo twakire n'abandi Diomed urahura kome
ndakomeye Oriane
makuru y'iminsi
ni saa kabisa
wari waraduhebye hano ku ijwi rya Amerika
ahubwo na telefona kenshi harige ane banyi mu murongo prema na utoye
abanyi banyi tuba dufite ni benshi tuga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro
ego manje kuramutsa n'uwanyakiye mu buhinga bw'ibyuma nabo batumiye bose watumiye kuko n'abantu kuduha ijambo ni byiza kabisa turabishima ego ku kibazo kibanje nyakuba mumeshe makuru Oriane ego ndashaka na uwo gufasha abantu batishoboye na ari mu minsi miziki
nishimye rwaruka ni igikorwa ministere yitwa Shemeza Ministry bararirimba indirimbo z'Imana
ego icyo nashaka namwibarize cya mbere ego nyakubahwa hari abaririmbyi bamwe dusanga baririmba ugasanga ariko baranduza amafaranga menshi mbe dufate nk'abaririmbyi bamwe baririmba n'umuziki ngaha mu Burundi bwacu umubatera iki kugira murabe kugira bafashe umuntu atishoboye urabona benshi twamatubona abaririmbyi bamwe batoza amahera menshi mugabo ugasanga ariko baragura amamodoka aho gufasha umuntu atishoboye ugasanga ariko arashyira mu nyungu yiwe none mwakora iki kugira murabe nina muntu wese avuze umuziki murabe ukungene mwamuhimiriza kugira arabe ukungene yofasha zina munyagihugu wese agowe agore mu bindi bihugu mu Burundi bwa mu bindi bihugu no mu no mu Burundi bwacu mwokuri kugira muraba ico gikorwa kugira gitere imbere cyane kugira umuntu wowe wese akenye kugira mu muteze imbere ico ni cyambere cyakabindi nacyo me iryo shira hamwe ryanyu ryoba rifise ingubwirihe kugira zina muntu wese afise ingufu zo gufasha kugira arabe kungene mwo mufasha mwokuri kugira murabe kungene mwoteze imbere munyagihugu wese ago murakoze
murakoze cyane Diomede katubandanye
yego ndabashimiye cyane
yego twakire na Jacob Raho
ndaho neza
duga ku ijambo
yego ijambo rya mbere reka mbanze nshimire semeza yabanje gutegura igikorwa neza cyo kugendera abo bantu bafite ibibazo mu gitazi icya kabiri reka ndashimiye namwe mwabashije gushyiraho iki kiganiro kugira ngo n'abandi bose babimenye ufite umutima wo guterera agira icyo yabafasha
murakoze
ikigira kandi nagomba kubanza kumwibariza niba bagiye gufasha ba bandi bahura n'ibyago by'imvura imyuzurire igasenya amazu yabo
nabo nyine bagiye kuzofasha
okay turashimye kandi rero kuri iyo ntumbero n'ubundi bibutse kongera kubafasha ariko kandi bitewe n'iriya ndirimbo mwashizemo yabo hari ikibazo nagize ahantu bavuga ngo abantu barekura kubura aho barara kandi bari bafite amazu bakitwa impunzi mu gihugu cyabo n'ibindi bijyanye nk'ibyo nashaka kubabaza ikibazo gitoya mbega ni irihe jambo ryo gusubiza hamwe bariko barategura kugira ngo bazoshyikirize abarundi twese hamwe muri rusange ko mbona hari byinshi bituma abantu tudahuriza ko bamwe bagashaka kuba hejuru y'abandi bariko barabitegura gute kugira ngo ibyitwa indyane cyanke kuba hejuru y'abandi bizeho abantu tukaba bamwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni icyo kibazo mfite murakoze mu by'umunsi mwiza n'ibiganiro byiza abo nabo mbifurize igikorwa cyiza cy'umutima mwiza gushyikira abarwowe n'abari mu bibazo
turagushimiye cyane Jacob urakoze reka twakire na Emmanuel mbere ko duha akaryo Jean Claude Abishure Emmanuel uraho
ndahanda komeye
duzijwe uduhamagaye urihe Emmanuel
ndashaka ujumbura
tuka ku ijambo
nagamba naze uwo mutumire tubaza dutatu
ntitukumva ariko duzijwe cyane
nagomba naze uwo mutumire tubaza nka dutatu
duvunagure
yashira hamwe ryaba ryatangujwe na bande cyanke nande bwa mbere Isirahamwe iba ari kwana n'amashengero yo mu Burundi cyanke iryo ari kwana n'amashengero yo mu Burundi nka yose cyanke ari kwana n'amashengero amwamwe baba mukugira ikibazo cya gatatu baba mukugira bafashe baraba iki ubwa mbere na mbere kugira batore abo bafashe
murakoze cyane Emmanuel ibibazo byiza cyane Jean Claude duhere ku bibazo n'ibyumviro bya Diomede
ego murakoze Diomede yavuze cyari abaririmbyi bagira amakonsert cyangwa ibiteramo bakanduza amafaranga kuko twabahimiriza kugira ngo baze baribuka abarundi bene wabo abarundi bene wacu baba bari mu ngorane mukuri ni ikintu gikomeye cyane nashaka kumushimira icyo cyumviro kirakomeye kandi abaririmbyi bariko baratwumva baba abaririmbyi bari mu Burundi ngaha cyanke abaririmbyi b'abarundi kuko dufite abaririmbyi b'abarundi benshi cyane baba mu bihugu byo hanze mu bihugu byo mu karere ngaho iwacu hamwe n'abarundi baba mu bihugu byo hanze b'abaririmbyi ako kamo rero nukuri turakabate nka Shemeza Music Ministry yuko nabo boza bariyumvira abarundi bari mu ngorane kuko twese turi bene mugabo umwe turi bene Burundi kandi turi bene Imana hanyuma icyo nashaka kushikiriza kuri icyo burya amajambo cyane kuvuga haraho bidashika ariko nibaza
tubabereye akarorero biraryoshye cyane burya ibikorwa bivuga kurusha amajambo rero twebwe twarafashe ya mbere mu kwa kane twaheruka kwifatanya n'imiryango irenga 500 mu Kagwema ndibaza bamwe barabyibuka n'ubu mu 12 tugiye mu gitaza rero tubabera akarorero kugira ngo nabo ndazi ko ari n'abandi bo babikora ariko byo bavyiza nabo babyumviriye kugira ngo tuze turakora ibyo bikorwa byiteka hanyuma yabaje ingufu ni twebwe nyene abarundi turashoboye nta bazungu dufise ingufu ndiyo mede nyene yahamagaye ni twebwe nyene abagize Shemeza Music ni abakristo batandukanye ingufu ni twebwe nyene hamwe n'Imana dukorera hanyuma Yakobo yadushimiye hanyuma yari yabagize yuko bajya abantu ari abantu bagize ingorane n'imvura umwuzurira nibyo nyene bamwishyuye hanyuma yavuze ngo ijya ndirimbo mpore mama ijya ndirimbo yitwa mpore mama mpore mama niyo kuremesha hanyuma ijambo dufise dusaba abarundi ukubumbatira amahoro aho tugeze tuyabumbatire tuyasengere dusengere abatuyo abaturongoye dusengere abatari mu gihugu abari hanze mu makambi y'impunzi abafite ingorane zitandukanye kugira ngo umunsi umwe twese tuze tujyohererwe igihugu cyacu turi hamwe dushima Imana kandi dushize umutima hamwe n'ingufu hamwe tugasenga kuko Imana iravuga muri twaca bugufi tugafukama tugasenga duhuje umutima n'inama Imana izotwumvira mu ijuru ikize igihugu cyacu hanyuma Emmanuel nawe yabagiye ngo Shemeza Music Ministry yatanguye ryari Shemeza Music Ministry muri market yatanguye muri 1992 kuri Eglise Vivante yo kujabe na Apollinaire Habonimana mugabo yemewe n'ubushikirangazi bw'intwaro yo hagati nk'ishyirahamwe Rukristo mu 2004 niho ryatanguye gukora nk'ishyirahamwe Rukristo hanyuma n'ubu ni intumwa cyangwa apostle Apollinaire arirongoye gushika n'ubu yavuze ngo dukorana n'abande dukorana na bose aho tugiye gufasha ntiducagura ngo uyubunye ari muri iri dini cyangwa ngo uyavangaha cyangwa ngo ubwoko bw'uyu cyangwa uyu nuwo mu apangaha cyangwa ibintu bitandukanye ariko dukorera bose hanyuma kandi dukorana n'amashengero yose abo dufasha wabo mu mizilma wabo mu Kristo abari bo bose twese nta kibazo turabaha ibyo tuba twabashiriye kandi niyo nicyo giteramo twakira bose hanyuma bwa gatatu yavuze
murabira kuki
ya nibyo
murabira
ko turabira ko ahanini turagira amadesante cyangwa turishikira aho tujya tugatohoza tukamenya aba bantu ingorane bafise mu mwaka uheze mu 2012 twakoreye muri site ya Cyarama muri komine Kinama ha muri meri turashikaho ahanini dukunda gukorana cyane n'abantu baba bafise ibibazo nk'abo bantu baba bari mu mahema kandi ikintu nashaka kongera ko nuko abo bantu bari mu mahema amatwa nsumira hariho abatazosubira aho baba kuko ntibonaho bo bubakira amazu imvura ivyama bigaruka haciye igihe rero hariho umva abo bantu bari mu ngorane zikomeye kandi ndazi yuko narabagije naravuganye na Musitanteri yuko leta iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo babeho ubuzima bwiza abo bishoboka bubakigwe abandi bubake natwe turafise umugambi wo muki dushaka kuzobasaba yuko mu mavakansi Ashemeza Music n'abana n'abandi bose twogenda tukaraba nyine tubafasha kugira ngo tububakire bishobotse leta irasa amabati tukayisaba tukabubakira nabo nyine tukajya hamwe tukagira ubumwe abo bishoboka bashobora kuronka aho bubaka nimba bose aba aho bubaka imiryango yindi cyangwa tuzobaza leta tubaza abategetsi n'abarongozi twumve yuko bishoboka kuko ntibiryoshye na gatonya kuba mu ihema murakoze
cyane dushishikare twakira abandi ku murongo bifuza kubabaza no gushikeza ivyumviro ni Leo Cargo rakome
winda kome murakome namwe ngaho muri studio
ego turashimwe
ndamukiriza umutumire ngaho ndumva nahaye adusigurira ibintu byiza cyane kandi ndamushimiye cyane ariko n'igitekerezo nashaka gusa nk'umushikiriza nanje ndumva yuko cyo cyumviro cya Semeza Music ari cyiza cyane ariko nagomba ndamusaba yuko yogenda atanga impanuro kuko hari abantu benshi ubutumwa buca mu ndirimbo n'ubutumwa bushikira abantu benshi ugasanga aho guhanura ahubwo bariko barajyanisha ugasanga aho nyabutumwa bwoza gusanasana imitima y'abantu buza kuyisambura hanyuma na Rwanda mubaze akabazo gato iburya Semeza Music iyo bagiye hagati mu gihugu iyo babishika bakabwira abantu bose bakabyitaba iyo babyitabye bumva iyo ubutumwa babashikirije iyo basubiye nk'inyuma abo babushikirije babyakira gute mu gihe utwo tubazo iyo tunyishyura mu wamukoze cyane murakarama ngaho kwishwa iryamye
turagushimiye cyane nawe Leo Cargo tubandanye twakire Jean Pierre urahura kome
murabona neza
yego Jean Pierre duhamagaye turashima turakome Jean Pierre
karame
uduhamagaye uri hehe ikibazo cyanjye cyumviye
ndi ahitwa nyabagendwa mu Rwanda none ndi kubaza emeza muzirike ikorite ese niyo mu kihe gihugu ese ifitiye akahe kamaro ifite akamaro kimu bantu
Semeza ni ishyirahamwe ry'abarundi ry'abaririmbyi b'abakristu b'abarundi ariko turamubaza kuri bo akamaro bafitiye abanyagihugu nk'uko bibajije
yambuka n'imipaka no mu Rwanda kujya zikakorera
turamubaza urakoze cyane
ibibazo ni iki
turagushimiye Jean Pierre tubandanye twakire Yohana uriwe neza alo Yohana
nanga ni Yohani
Yohani urantunga Yohani wiriwe neza duzijwe tukumve neza numva uri kure gatonya duzijwe tukumve
nagomba kubaza umutumire wanyu kwa avuga yuko bagendera ibiriyo abo bamwesite
ubona
yandi masite ko mu Burundi rugi hari amasite menshi yandi nayo nyine bahora bayagendera hari iziri Gitega hari iziri Ngozi hari iziri mu Kirundo ajyo nyine bahora bazishikamo icyo ni cyo kibazo nari mfite
murakoze cyane Yohana Jean-Claude duke ku ijambo duhereye kuri Leo Cargo
ubwo yatanga icyumviro asaba ngo ntange impanuro ni ukuri twebwe nka Semeza Music dukorana n'amaradiyo tugakorera kandi ku buhinga bwa none cyane kugira ngo dutumirire abarundi abashaka kuduherekeza no kumenyekanisha ibikorwa dukora kuko amaradiyo ntiyashikana ijwi kure hanyuma yari yavuze ngo ntange impanuro sinibuka neza aho yambwiye ntange impanuro
yari yashatse kuvuga ati impanuro zerekeye ukudacanishamo abantu kumbure sinzi ko yaba yarumvise
okay yego nicyonye nukuri abyumvirije burya nimba hari ikintu gikoranya abantu benshi ni umuziki nibaza hamwe n'umupira n'ibintu by'inkino ibintu byose bigizwe na canke singere no rwa mu Kirundi ariko bikoranya abantu benshi rero impanuro twebwe turazitanga kenshi wanashaka buri wa gatanu badufise aho dukoranira Chemeza Music aho itanga impanuro cyane cyane kugwaruka mu myaka biga 80 ku ijana y'abatwitaba baduko dutanga impanuro rero n'ubu ijambo n'iryarindi abatwumva nuko twese hamwe twagerageza kuba umwe kugira ngo twese tube mu gihugu cyiza
yabajije ati ati bara yo mushikirize izo mpanuro mubona bazakira bazakira gute
okay kubona bazakira biragoye ku kumenya ibitwereka yuko bazakiriye ariko twibaza yuko bazakira twibaza yuko bazakira kandi cyane kuko urabye nko mu nyakabiga hari aba jene benshi abantu benshi gwaruka ruguma ruhinduka uko amezi agenda uko uko iminsi igenda tuguma tubona abantu benshi bahurumbira Imana uko niho dukorera cyane ego ama Jean Pierre yari yabagiye Chemeza Music iri Chemeza Music ikorera mu Burundi nkuko babwiye hanyuma
n'igisho
dutanga ego turajabuka cyane gose dukorera mu bihugu nka byose ku isi kuko nk'ubu uye aciye ukwezi kumwe umurongozi wa Chemeza Music avuye muri Canada aho yakoranye n'abarundi benshi etazini muri Amerika naho yabonanye n'abarundi benshi bakoranye aba bakumbuye inkuru zo mu Burundi aba bakumbuye kubona abantu bavuye ino n'ukuri turashemeza Music ni mpuzamakungu cyangwa international haba mu Rwanda ahantu hose turahakorera Tanzania hose muri Congo ntambibe uwifuza yuko dukorana yo twakura tugira ngo tugende dukore hanyuma ubutumwa bwacu kenshi buca mu ndirimbo hamwe n'inyigisho z'ijambo ry'Imana murakoze
Yohane nawe nyine yabaje ati yandi masite murayagendera
kugendera yandi masite ego tugenda buhoro buhoro Yohane ikibazo cyiza nuko uko iminsi igenda tugenda twiyumvira handi hantu nakubwiye yuko mu 12 guheze twari mu cyarama mu kwa kane kuri Pasika twari muri Kagwema muri Gihanga ubu tugeze muri Rumonge nibaza yuko Imana idushoboje tuzogarukira ngaha ibyumviro byacu nuko uwo mujya w'ibyizigiro ushwara igihugu cyose ariko turanasaba no gushigikirwa kubera murazi yuko ibintu bisaba uburyo bunini cyane kugira ngo nk'abantu barenga ijana bahaguruka Bujumbura aho bojya kurara ingene amatransport ibyo kwiyunguruza ariko ntidutinya kuko Imana yaduhamagaye turazi neza yuko n'ahandi tuzohashika kugira ngo tujyane uwo mujya w'ibyizigiro
urakoze cyane
yego
twakire twa turaje ku musozi w'ikiganiro ariko twakire duha karyo na Jean Claude uraho urakomeye
muraho
yego
ni ngombwa Jean Claude menere mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda none mu Rwanda haba hari agasenta na nka ambasade ya umuntu yabashakiraho kugira ngo umuntu abakora indirimbo nabo
subiramo neza
aho baba baherereye nka ambasade ku buryo umuntu yavuga ati wenda arabashakira aha n'aha arabashakira muri Kigali arabashakira muri Kibungo arabashakira muri Ngoma arabashakira muri Bugesera muri Nyamata ahantu nk'aho nyine umuntu yavuga ati wenda yabashakira ahantu akababona agakorana indirimbo nabo ifite igiciro baragabanyije nk'andi masitudiyo
urakoze cyane Jean Claude reka doka
noneho ikindi kibazo ese baba bafasha abantu mu kuzamuka mu bihangano byabo ku buryo ba umuntu yahita nimba ari nimba afite ariko bitewe n'ubushobozi afite akaza bakamufasha bakamwunganira umwunganire mu bihangano indirimbo ze zikamenyekana
reka tubaze mugenzi wawe Jean Claude urakoze cyane Jean Claude twaje aje kuri umusozi w'ikiganiro Jean Claude mutumire ijambo ni kwawe
Ego arakoze mazina Jean Claude hanyuma icyo kibazo kiratandukanye gato hamwe na ni n'icyumviro cyo tuvuga ko ariko yifuza gukorana na Chemeza Music turafise urubuga rwacu ari hafi ni yandike wezi tatu akaburungu Chemeza Music akaburungu com www.chemezamusic.com yoja kuri site akatwandikira hanyuma akatanga ibyumviro byiwe kugira ngo turabe icyo twamufasha numva yuko afise migambi yuko twakorana mu byerekeye indirimbo hanyuma nawe twaraba yuko bishoboka. Murakoze.
Ego turumva kandi ko muri cyo gikorwa muri mwo muri ko muranashimira Imana kuvyo yabakoreye muri uyu mwaka byo yabashoboje hariho akaririmbo twumva muri Chemeza Ministry na ko nyene muvuga muti ihinge nshime rekana ko tukumve gato mbere yuko mushikiriza icyumviro cyanyu kuri iki gihe turimo cha Miss ya Noel na nugurangiza umwaka. Radijwe cy'Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda Jean-Claude Mbonimpaye muri Chemeza Music Ministry akabari umuhuza bikogwa w'igishyira hamwe turagushimiye cyane kuba nafashe kano kanya ko kuganira natwe no mu bikogwa murimo icyo mushimira Imana uyu mwaka nkishyira hamwe nk'umugwi ni nk'ikihe turangiza kino kiganiro n'impanuro woha abandi.
Ego murakoze turashimira Imana cyane ahanini nuko nkashemeza music hamwe n'abarundi twese yadushoboje gushika kuri nota kuri ino saha dusoza umwaka turi bazima. Hanyuma impanuro nashaka gutanga ubwa mbere na mbere nashaka gutanga impanuro ku bakiri bato ugwaruka buryo ugwaruka rukunde gukora urumunyeshure ni wiyige n'ubwenge pose n'inkomezi zawe zose n'ibishoboka byawe byose kugira ngo umenye mu ishure icyo ukora cyose nkugwaruka ugikore neza hanyuma ntiwibagire kwimatanya n'Imana navuze uri icyo wemera muri wewe n'icyuri kandi n'icyo utanga n'icyo ukora n'icyo kikuvamwo rero wimatanije n'Imana ukora byiza hanyuma ababyeyi nabo nuko indero iva hasi bahindero nziza ugwaruka kugira ngo nigwakura ntiruze ruve mu byiza babarereyemwo hanyuma sinzi ku mwanya uhari nashaka abantu nashaka gushimira
masegonda make
urakoze cyane ubwa mbere na mbere nashaka gushimira Eglise Life Center Munyakabiga irongoye na Pasteur Marc baradufasha cyane barafasha cyane Chemeza Music muri ibyo bikorwa nashaka gushimira kandi imprimerie yitwa Best Imprimerie baradufasha rwose kugira ngo bamenyekanishe iki gikorwa cy'umujyawe w'ibyizigiro nashimira kandi na Wings of Hope nishira hamwe rukristo riri Canada ry'abarundi badufata mu mugongo nawe Imana ibahezagire nashimira kandi n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda nabwo bwaradufashe mu mugongo muri iki gikorwa tuzokora ku wa gatandatu nabo Imana ihezagire ministre ubwo bushikiranganji ndashimira kandi
Daniel wa Muhuta. Ego ni benshi cyane turumva ko Chemeza Ministry ishimiye bose bayifasha mwari muri kumwe na Oriane itangisha kamuri kino kiganyo turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza n'umunsi w'Imana mwiza murakoze.